Mwami wanja chiru mubiri wanje Uhindururu senjero kwa wewera Mugu kore shereze kujangu himbazo Mwe uheshi kuzo Mwami wanja chira imano zanje Zikore shuku shaka zikuheshi kuzo Gizitarano zanje zikurange mwami Mwe uheshi kuzo Mwami wanje nguha igihe chanje Umanya wose mfite nda ukweguriye Bochi meri jirecho ukori byushaka Mwe uheshi kuzo Mwami wanja chiru utunzi bwanje Wamumereye kugira ngo mukoreshe Unyongere imigisha mu byo nkora byose Mwe uheshi kuzo